Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse nshuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya mbere mu kakara mwaka 2022 turabahaye ikaze muri ano makuru aza kuba ahagaze ku ngingo nkurunkuru zikurikira mu makuru y'impunzi twarababwiye ikibazo cyo kubura aho impunzi zivuza zo mu ikambi Maheba mu gihugu cya Zambia mavuriro impunzi agera kuri atatu hasigaye hakora imwe gusa ryakira impunzi zose muraza kubikurikira muri ano makuru umukuru w'igihugu wewe warashima ko anezerezwa nuko impunzi ziriko ziratahuka akaba yabivuze mu gihe yariko ashikiriza ijambo abarundi ku munsi abarundi bibuka intayo kwikukira tukiraho nyene imyaka 60 irarumanye uburundi bwose buronse intayo kwikukira bamwe nabandi babona ko naho iyo ntayo yabonetse impinga ikiri ndende kugira ngo abarundi bavuge yuko bidegembya ndasubiye kubaha ikaze mukanya ido nido ryano makuru
Inzamba.
Kuri uyu wa gatanu niho Uburundi bwahimbaza imyaka 60 iheze buronse ntayo kwikukira ibiro bikaba byabereye mu kibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi mu gisagara ca Bujumbura mu ijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye ashikirije avuga ko ashimishwa no kubona abarundi bahunze igihugu bariko baratahuka ku bwinshi kandi bakigwa neza n'abasangwa anavugira kagohe abari mu bisagara takazi bafite gusubira iwabo kumamuko tega matwi Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi
turabona kandi agahaze kuko abarundi batari bake ntibari ku kivi aha twavuga abenerwa bicaye mu bisagara impunzi zitarahunguka n'inkozi zikiri imbere ziri mu mabohero ubwo n'uruhombo kuko abarundi bose bategereza kujya ku kivi ku bijyanye n'abarundi bakiri mu buhungiro turashima ko igice kinini kimaze gutahuka kandi ko n'abandi babandanya bashika mu gihugu cy'amavukiro turashimishwa kandi n'ingendo abasangwa bakira igishika bene wabo mu kubashyigikira mu byo bakeneye mu gihe bataba bareza ibyo bashyitse barima ku bantu bicaye mu bisagara nabo ntibamenye ko kurya wicaye ari uko yatetse kuko naho kuba bafite icyo bakora gusa barya mwatsi ndaro no kubera ubuntu buranga abarundi nayo hajye usanga barashegeshwe nimwegere iyo buva kuko niho mufise munsi y'urugo hoho mworima gatoki mukorora n'udutungwa niyo ntumbero yatumye uburongozi bw'igihugu bwiyumvira inzira yo gusahiriza mu iterambere mu gushyigikira abenegihugu biyegeranirije mu makoperative cyane cyane urwaruka n'abakenyezi kubari mu bihano nabo kubera ube gito nta kindi twakora atari ukuguma twigisha karanga mutima ko mu Burundi kugira ngo twese tugendere ubuntu gutyo inkozi z'ikibi zigabanuke mu gihugu cyacu
bamwe mu banyagihugu bavuganye na radio Inzamba agateka kawe ngo barashima intambwe Burundi bwateye naho hari ibimenyetso byinshi bicerekana ko umunyagihugu mu Burundi atararonka ukwigenga kukwikukira kuri bo ngo abategetsi babo bari bakwiye kuvavanura n'ingendo y'amacakubiri kugira ngo batsimbataze iryo ragi ryo kwikukira umviriza bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio Inzamba
nimba byo kuri igihugu cy'u Burundi cyari kukiye tukaba umunyagihugu afise ukwidegembya kwishyira no kwizana nuko umuganwa Rodovico yaharanira iteka n'itekane ku Burundi yaharanira ukwishyira no kwizana ku munyagihugu mbe uyu munsi mu gihugu cyacu hariho ukwishyira no kwizana navuga yuko atabihari kubera yuko turavye intwaro zagiye zirakurikirana mu gihugu zagiye zidaha iteka ijambo umunyagihugu ndetse arasabye leta n'abayifasha gutwara kugira ngo bahindure ingenzi
yaba twarifukiye by'ukuri nta muntu aba aciruka ahunga ahunga igihugu ciwe camwibarutse ahunga abo bitwa ko ari bamwe bene mugabo umwe giteshejwe n'abari kuba bariko baramukingira n'abari kuba bariko baramutuma yiteza imbere ateza n'igihugu ciwe imbere kabisa kugera iki gihe nta independance ndiko ndabona kuko mu Burundi haracaboneka akaguka abantu bikumira ko hari bihariye igihugu kandi igihugu cyari cyatwese
ariko yaba imyitwarire y'abategetsi b'ubu barongora igihugu uyu munsi ntiturikukira pe kure ibyo ndabivuga nshimikiye kuko ntakibonekeza bwihanganiranira mu bya politike ubutegetsi buriho uyu munsi tukamye mu nda abarundi haba mu buzima bw'igihugu kunyonyoza amatungo y'igihugu nk'uko muhisi yabishikirije yagira ati mu ijambo ati tugiye kurwanya abasuma ibihimbiri ariko uyu munsi iki gihugu cyayo cy'Uburundi abasuma abanyonyoza itungo ry'igihugu basumbya inguvu leta y'Uburundi abarundi tubarutse ubwenge nk'amajambo tuba dukeneye asosere amatwi gusa nashyire mu bikorwa abarundi bishyire bizane
turacyari kuri amakuru y'uno munsi abarundi bibuka aho igihugu caronke nayo kwikukira abarundi ngo bahimbaze intahe yo kwikukira bazirikana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bufukamye mu ndigihugu aho kukubahiriza iragi ry'uwiguze kwikukira ku Burundi umuganwa Ludovico Rwagasore ko niko bishikirizwa na Karoli Nditije arongo uyu mugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi bw'igitega asigura ko umugambwe uri ku butegetsi waciyemwo ibice abarundi bamwe urabangaza kumukubita ko ari abansi b'igihugu tukurikire Karoli Nditije arongo uyu mugambwe w'abadasigana iprona utemewe n'ubutegetsi
kwikukira nyakuri uhagaze ku iterambere rirama ku barundi bose kwa nyagihugu bose hamwe abarundi bose baronka ibyo bafungura bakavugwa bakaronka amazi meza bakaronka abana babakiga amashuri ameze neza afite ibyangombwa bakamenya tugatera imbere hirya no hino mugabo uno munsi Uburundi ni guca nyuma gikenye ku isi ibyo bigatuma n'uko ari igihugu ca mbere ku isi kirangwamo ibiturire kumugabo Rwagasore yabivuga ati atagira ubutegetsi nyabwo ntateka n'itekane ntaterambere riharangwa icyo ni ca mbere kigaragara yuko iyo ntayo kwikwikira iri kwiranyerera ikindi naco n'uko kwikwiranya kuri kurangwa n'ubutungane kuri bose hamwe atawurenganywa kubera iki n'iki mugabo uno munsi ubutungane bwarazingamitswe n'ubutegetsi kuko imanza za ngonda gonde akadodoberezo nibyo biranga ubutegetsi bwa CNDD-FDD ibyo rero bigatuma kandi n'amahoro n'umutekano bihungabana mu gihugu abantu baricwa abantu barangazwa abantu barapfungwa badize ibyumviro byabo canke amoko yabo bumva yuko atateka n'itekane iri muri icyo gihugu cy'u Burundi cyo bituma iyo ntahe tugira tuti iriko irayiranyerera kino uvuga nuko kwikukira nyakuri kurangwa n'ubutegetsi nyabwo ubutegetsi butivuguruza ubutegetsi bukiri imbere bumwe bw'abarundi nicyo Rwagasore yakoresheje bwa no munsi aba ubutegetsi bwa CNDD-FDD Rwanda yishimiye harimo abene gihugu hariho abona ba CNDD-FDD bahutse muri CNDD-FDD akaba n'abanyagihugu abona abandi basigaye hari no bita mbere ba Mujeri bipinga b'abatutsi n'abahutu batari kumwe nabo murumva ubutegetsi burangwa n'amacakubiri ibyo byose bikerekana yuko intayo kwikukira irikiranyerera ikaduca mu myanya y'intoki nicyo gituma bahamagariye abarundi yuko burengera ibidutandukanya ntibaje kugoya CNDD-FDD bagaharanira ubumwe bagaharanira amahoro bakanga yuko bacamo imigwi gutyo tugira unari bw'intamenwa kugira ngo akarenganyo ayo macakubiri ubukene burangwa no kurya igiturire no kutitaho neza abanyagihugu biranduranywe n'imizi
ubu naho tubibutse amwe mu majambo yaranze uwiguze Burundi mu rugamba rwo kurondera intayo kwikukira mu ijambo yashikirize ku genekezo rya 19 ukwezi ku cyenda mwaka w'igihumbi n'amajyana cya 61 ubwo umugambwe wiwe iprona waruhejeje gutsinda amatora kabaya magari abarundi bose gukomeza ubumwe n'urukundo kugira ngo bashobore kwitunganiriza kazoza k'igihugu cyabo. Dutega amatwi umuganwa Ludoviko Rwagasore.
Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri, demokrasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko icyo abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ubu rero ubutigu burageze bw'ukwihweza ibibazo byerekeye Burundi. Ibyo bibazo murabizi namwe, hari ukongereza itunga ry'igihugu, hari biraba amatongo yanyu, hari biraba uguteza imbere abato bato n'abakene, hari byerekeye amashuri n'ibindi. Tuzogerageza kwitaba ibyo bibazo byose nk'uko bibereye. Icyo nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi, maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yuba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira. Namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe, nimugwirize inshuti umugambwe wacu, nimugwane mu nda nabo mwahura muhiganwa, ntimwishime ntimushire isoni. Ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye, hasigaye neza ya bose. Nidushishikare rero tuyirondere. Umudasigana rero azoramuka hagaritse umutima abantu bakavantara bari mu Burundi, cabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cyane u Burundi, kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse. Niko umugambwe wanjye watsinze, ariko nta ntsinzi ndemera, ntabonye ko Burundi bwose buri mu mahoro n'ihirwe n'amajambere y'ukuri. Turakengurukiye cyane abo bose bashaka kudufasha gukorera u Burundi bwacu. Icyo twemereye igihugu ntituzoruhuka tutakigishikirije. Ndashimiye cyane ububirigi bwatureze, turazi neza ko umuzigo bwahora bwikoreye mu gutwara iki gihugu bugiye kuwutereka ku mutwe wacu. Turazi icyo twemeye kandi tuzogikora nk'uko bibereye. Tugiye kwishira twizane ko twakuze, ariko rero tuzokwama twigana batureze mu byerekeye ukubaha no gukundana. Muzoba mubyibonera n'umwarishima duhimbarwe.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Imbere yo gusozera ano makuru, tugaruke mu makuru yerekeye impunzi. Impunzi zo mu ikambi ya Maheba mu gihugu cya Zambia zivuga ko zifite ingorane zo kwivuza. Ibyo bikaba biva ku bukene bw'amavuriro n'abaganga, kuko kuri atatu yahora mu iyo kambi imwe yonyine ariyo ikora muri iryo vuriro. Umuforoma umwe wengine niwe yaciye ku ntebe y'ishure, hagize abarungi kwa kuvurirwa ahandi kubera iryo vuriro ritaba ribishoboye. Bashobora kumara amezi arenga abiri bataronse ingene bashikayo kubera ubukene bwa ruse habaniya. Iyo ni inkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Gahungu.
Zimwe mu ngorane zihanze izo mpunzi mu gisata cy'amagara y'abantu ni kenya ry'amavuriro n'abaganga ku mavuriro atatu arangwa muri iyo kambi. Imwe yonyine ngo niyo ikora, iyo nayo ikaba ifite umuforoma umwe wenyine yavyigiye, abandi n'abakozi bavyigiye ngaho nyine. Kubera ibura ry'imiti, izo mpunzi zitegerezwa kwimenya zikayigurira. Umviriza umwe muri izo mpunzi aravuga ingene vyifashe.
Kuko nk'amavuriro ari mu nkambi igizwe n'abantu impunzi zirenga 30, hari amavuriro atatu gusa yo bakora. Mu mavuriro atatu imwe niyo ikora nayo neza cyane rwose, iri kuhera kuri dokti. Iyo vuriro niyo tuvuga ngo irakora nayo ariko cyane, ikagise umuvuzi umwe yavyigiye abandi akaba arabaronse foromasiyo ya Croix Rouge. Rero abantu bagiye kwivuza aho hantu honye akazi gatangura gakeje, batangura kandi saa tatu, ugasanga ari umuntu agiye kwivuza nta miti ihari, ugasanga aronse panado gusa ariyo baguha. Ushobora ngo nta miti ihari, iyindi muti muraza kwigurira ku mafarumasi ntubinene zuguriye bagurisha imiti, naho ugasanga imiti yamwimwe yabaye terime iyindi nashimaze.
Ikindi bavuga ngo iyo hagize abaremba canke bakagwara indwara zisaba kunguruzwa ntibaruhe ingene bagenda, ngo bashobora kumara amezi abiri canke atatu bataragenda kubera ubukene bwa ruse habaniha. Abakenyezi baja kwibaruka bari muri benshi bahura n'izo ngorane.
hakaba n'ikindi kibazo niyo umuntu areze akeza bagakora n'udokte bisabwa ko haba transfer bakamujana hanze y'inkambi ahitwa kuri shefure ya district Karumbira hospital rumana ni rumana hospital iri muri Karumbira district cyangwa bakabajana Sorowezi kuri mbwa mukuru we ntara ya Northwestern Province aho tugira rero impunzi ironka n'ibyo gushika biragoye bishobora gufata ukwezi amezi abiri cyangwa amezi atatu bivanye n'uko ambulance bakoresha ari imwe iyo ambulance kenshi usanga bavuga ngo kanseri nta gitoro yabahaye ugasanga nta gitoro bafite ukagasanga rero kubwira umuntu ashike kubona n'umudogiteri bisaba igihe kirekire umuntu akabandanya aremba n'icyo gihe rero nawe ujakora dogiteri imodoka iva hano mu nkambi nk'isaha cyane z'umurango n'urugendo rw'amasaha abiri cyangwa isaha n'inusu urumva ko no kubwira umudogiteri usanga bigoye ugasanga impunzi ziramirwa nabi ziragwara zikaremba twama twasemereye tubivuga muri alisiteri twama tubibwiye umukuru w'inkambi ariko icyo kibazo cyane gutarira inyishu aho rero tutibagiye n'abapfasoni bashaka kuza kwibaruka birabagora cyane kubashikana aho hantu kuko ni urugendo rutari ruto bakabura imiduga ugasanga bamwe barukiye babyariye muhira abandi babyariye mu mabarabara ikibazo ni ikibazo kirekire nuko bimeze twarabuze zaranse
uruganda rw'amakuru rwa radiyo Inzamba agateka kawe twarundiye kuri telefone Castle Singerengere arongoye ikambi y'impunzi ya Meheba kugira ngo agice bivuze ko ntitwashoboye kumuronka mukamenya ko iyo kambi irimo impunzi zababa ibihumbi 30 abarundi n'ibihumbi 3 abandi nabo n'abanyekongo iharanira demokarasi ari babo benshi abava mu gihugu cya Angola abanyarwanda n'abanyasomalia.
Arakoze Pierre Gahungu mwakoze mwese abari ko barakurikirana ano makuru twateguriye Jean Marinda bashinze mwari kumwe ndabasezeye nkanda bifurije umunsi mwiza ngahi wanyu nayibutaha.